abarundi 382 bahungutse bafashijwemo n'ishiramwe rya SR hamwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi nabari basanzwe mu nkambi za Mulongwe Lusenda ndetse no mujyi wa Buvira muri karitsiye za Kavimvira zimwe muri zimpunzi zahungutse zari mu modokari z'amakamyo za SR izindi nazo zirimo bagore batwite n'abafite abana b'impinja ndetse n'abasaza n'abagwaye zari mu modokari zizwe ku izina rya Land Cruiser bimenye imana Jean-Claude numubyeyi w'abana barindwi yahungutse avuye mu nkambi ya Mulongwe yemeza yuko ibibazo yaramazemo imyaka 5 mu buhungiro ari byo byatumye ahunguka
impamvu twe duhungutse nuko aho twari turi ubwa mbere turabona ko umutekano wacu utifashe neza ariko tukumva amatwi dusumira ko mu gihugu cy'u Burundi umutekano ari wose nukuvuga rero ko twebwe ahantu turi umutekano wacu ntiwifashe neza mu mvo zikurikira cya mbere ni kijyanye n'inzara muri make abantu benshi barashonje kuko nk'ubu turamaze igihe kirekire tudapokera ikigira kabiri turumva no mu mvo z'umutekano nyene ko umutekano wa Kongo utifashe neza
aba barundi bahungutse bashimangira ko amahoro ari mu Burundi ari mu byatumye bafata ingingo yo gusubira mu gihugu cyabo nubwo bamwe muri bo bavuga yuko nta mazu n'amatongo bafite
ni ikintu kandi bo dufasha nuko bo duhereza aho tuzokuba nka je navuye muri 2015 nari impanze nta parasera afise rero mu Burundi ariko nasimye ko notaha mu Burundi mu gihugu cy'iwacu
gusa bamwe mu bakurikiranira hafi kugunguka hari abemeza yuko amafaranga angana n'amadolari 200 haseri iha izi mpunzi zihungutse ari yatuma zihunguka ku bwinshi Salum Freddy n'umwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira yari muri iki gikorwa cyo guhungura aba barundi 382 yabwijwe igihe Amerika ko muri abo benshi batahukanwe ari mu ntara za Kibitoki bubanza bagizwe n'imiryango 119 uyu muyobozi avuga yuko nubwo bari mu gikorwa cyo guhungura impunzi z'abarundi hari izindi 200 bamaze iminsi bakira mu nkambi z'agateganyo za Sange na Kavimvira Sindayihebura Emmanueline amaze amezi 5 ari gusaba ubuhungiro muri Congo yavuye mu ntara y'ububanza twamusanze mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira
je ndi ko mpunga kubera ibibazo umuntu abafise so kuvuga ko urashobora kuba ubaye ahantu ukabaho hantu urapanze uri umupangayo na parcelle ufise nta murima wo kurima mufise gacubana abantu baje kukunyanya basa mwijoro ntabwo bazi wowe rero ucuhitamo kugira ngo uvuge ati inzara irankishe cendo nka nabanza kunyanya basa mwijoro uvuge ati nje nanje ndomotse imana yema gusa naronka ho cankagenda ndomotse iyo nzogwa nzogwa imbere
gusa aba bari gusaba ubuhungiro bavuga yuko aho bakambitse bugarijwe n'ibibazo kuko bataratangira guhabwa amafaranga yo guhahisha atangwa n'ishiramwe rya PAM
twebwe baratuzanye mu makomba tuje mu buhungiro hanyuma rero ntacyo na kimwe twarose turuko nyene two kujya baduhaye two kujya tw'imisi 2 hanyuma rero cha turatujya turahera nta safuriya nta bido nakabido baduhaye akabido kamwe
komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Congo yerekana yuko mu barundi 5000 iteganya guhungura uyu mwaka w'2023 hamaze guhunguka abarenga gato 2000 muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo haseri barura impunzi z'abarundi zirenga 43,000 zirimo iziba mu makambi ndetse no hanze yazo Berasengabo ijwi rya Amerika Uvira.